Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jovi Diane nahazwe ikaze mwese nshuti bakunzi mu biganiro tubafitiye muri kano kanya. Muri ivyo harimwo iminsi 19 irumanye umunsi kuyundi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yemejwe nk'uhagarariye akarere ka Afrika y'ubuseruko mu kiringo c'umwaka.
Twebwe dusanzwe tuyoboka abandi bose kandi twatumuyoboka rimisha mu gihe umwe bwa Afrika, tukifuza yuko azokora neza azoraba ukuntu icyo kibazo cy'u Burundi n'u Rwanda kirangira kuko uno munsi niyo kibazwa.
Uyu ni Gaston Sindimwo ni cegira ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko naho igihugu ciwe gifitaniye amatati n'u Rwanda bitazobuza ko Bujumbura iyoboka Kigali mu mabanga yahawe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hatumuwe hafi ya maradio yanyu. Tugaruka no ku rugendo rw'umukuru w'igihugu ca Somalia mu gihugu c'u Burundi muri kano kanya ndababwira ariko arabonana na mugenzi we w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Ariko mbanze ndabwire muri make ko leta ya Sudani y'umanuko ishikiriza ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatatu izotangura gukata ku mishahara y'abakozi ya buri kwezi amafaranga y'umunsi umwe azokoreshwa mu ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro agamije kurangiza intambara hagati ya bonse rimwe. Bamwe mu bakurikiranira hagufi ibibera muri ico gihugu baribaza ingene ivyo bizoshoboka mu gihe benshi mu bakozi ba leta bamaze amezi bataronswa imishahara. Umushikiranganji wa Sudani y'umanuko ajeje kumenyesha makuru Michael Makeu yatangaje iyo ngingo mu ndwi iheze. Ijuba yasiguye ko izo ntererano zizokurwa ku mishahara y'abakozi zizoherana n'ukwezi kwa gatandatu kandi leta itegekanya gutoza imiliyoni 38 z'amadolari y'Abanyamerika. Hayo mafaranga azokoreshwa mu gutanga imyimenyerezo no guha ibikoresho igisirikare gishasha cinyunze no mu bindi bikorwa. Makeu yavuze ko leta yafashe iyo ngingo kuko amakungu atatanze amafaranga yemeye yo guherekeza ishyirwa mu ngiro y'amasezerano y'amahoro. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislamu urikuranka kwishikana ku barwanyi bo muri Siriya bashigikiwe na leta z'umwe za Amerika kandi bariko basaba isohokero ngo bave mu buseruko bwa Siriya aho bari bagize icumbi nk'uko byashikijwe kuri ejo kwa mbere n'abategetsi ba gisirikare. Abagwanyi Force Democratique Syrien FDS wo mu bwoko bw'abakurde bafashwe mu mugongo na Amerika bavuga ko umuhari ICC wakikujwe mu gace ko mu ntara ya Deir el-Zour ni mu buseruko bwa Siriya. Abarwanyi umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislamu wasabye ko wohungira mu bagaragwa bwo muri Iraq. Ako kamo kabo ntikemewe nk'uko amakuru y'Ijwi rya Amerika ryakuye mu barwanyi ba FDS rivuga. Aha muribuka ko barwanyi ba ICC barenga amajana atatu aribo bakekwa kuba basigaye mu gisagara ca Baghouz ni muri Siriya ku mfashanyo z'urunani rurongwe na leta z'umwe za Amerika. Abarwanyi ba FDS barabasunite babakuye mu duce twose bari bafitiye kuva mwaka wa bari barifatiye kuva mwaka wa 2014 umuhari wa leta ya Islam ukivuka. Radio Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 22 turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara muracumva Tankomanzi muri Bujumbura na Mogadisho muce kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahii kaze, perezida wa Somalia Muhammadu Abdullahi Mohamed arakomeje urugendo rwe rw'iminsi ibiri yatanguye mu gihugu cy'u Burundi ku muhinga mwejo kuwa mbere kuva igihe cy'isaha zine n'inusu ari mu mbonano na mugenzi we w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Ibyo bariko baravugana ntibirashobora kuja ahabona, ico bikoze bitegekanijwe ko masaha ari imbere nyuma yo kubonana na Pierre Nkurunziza ahava yikebukanya n'abategetsi mu gisata cyo kwivuna abansi. Ibiza kubibwiwa muri iyo mbonano yose turaza kugerageza kucukumbura tubimenye. Ikigenza perezida wa Somalia mu Burundi kugera ino saha ntikiramenyekana, ariko perezida wa Somalia muribuka ko agendeye Burundi nyuma yaho mu mpera z'umwaka wa 2018 komisiyo y'umuryango w'umwe bwa Afrika n'urwego nshingwabikorwa rwawo bitangarije ko abasirikare igihumbi b'abarundi bari kugarukana amahoro muri Somalia babwirizwa gutahukana mu gihugu bitarenze igenekerezo rya 2028 ku kwezi kwa kabiri turimwo. Nyuma y'iyo ngingo, leta y'u Burundi yasabye umwe bwa Afrika gusubira ku ngingo yabwo itangazo yanditse ubushikira bwanditse ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwasigwe ko impande zose zari zumvikanye ko hatahukanwa abasirikare batarenga 341 abasirikare b'abarundi bari kugarukana amahoro muri Somalia barenga 5000. Mu makuru ari imbere turaza kugaruka rero ku mibonano hagati wa perezida wa Somalia n'u Burundi co kimwe n'abategetsi mu gisirikare. Nanabiciye ku masonga nkitangura, igihugu cy'u Burundi cemeza ko atangorane na ntonya gifise yo gukorana na perezida w'u Rwanda Paul Kagame nk'uhagarariye umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase, ariko leta y'ico gihugu imusaba kwihutira gukuraho ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi narijya ariwe bibazwa muri kino gihe. Ni mu kiganiro cihariye mucegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yahaye mugenzi wacu i Nairobi Eroje Wirikaneza.
Paul Kagame mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yemejwe nk'uhagarariye akarere ka Afrika y'ubuseruko mu kiringo cy'umwaka umwe ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa kabiri mu nama y'abakuru b'igihugu b'umuryango wa EAC. Uburundi nubwo bumaze igihe butaka ko bufitaniye ikibazo n'igihugu cyiwe kuva mu 2015 bwemeza ko bitazobubuza kumuyoboka, ariko bwibutsa ko icyo kibazo byoba byiza gikuweho vuba bwango. Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yari yaserukiye Perezida Nkurunziza muri iyo nama abitwiganira mu kiganiro cihariye yahaye ijwi rya Amerika.
Twebwe dusanzwe tuyoboka abandi bose kandi twatumuyoboka ni mu ishami ry'ubumwe bwa Afrika. Twebwe ntitwari kuvuga ngo turanse, kuko umukuru w'igihugu cacu Burundi Petero Nkurunziza yarabandikiye makete bose barayafise. Abakuru b'igihugu bakaba babonye yuko akwiye kuba umukuru w'aka karere, twebwe ntitwoja kubihakana kandi tukifuza yuko azokora neza, azoraba ukuntu ico kibazo c'u Burundi n'u Rwanda kirangira, kuko uno munsi niyo kibazwa.
Imbere yuko kirangira hari n'ikindi cyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi. Umuhuza mukapa yatanze raporo avuga ko ari ya nyuma asigura ko atoroherejwe n'impande zose harimo na leta. David Kapya ni umuhanuzi mukuru wa mukapa.
Wakuu watamua kishapokea mapendekezo yote.
Abakuru b'ibihugu niyo bazofata ingingo ko ibiganiro bisozerewe bamaze kuronka ibyifuzo byose by'umuhuza canke ko bikomeza. Ariko umwubahwa perezida mukapa wavuga ko yashikanyaho. Kubwiwe akazi bamutumye akaranguye, ubuna habo guhitamwo uko ibintu bibandanye
wasonge mbele namna gani.
Ekana leti sanga mukapa yarangije ikorwa yatumwe.
Wewe yaje ashikiriza icegeranyo c'inama yiwe ya nyuma, hanyuma twebwe twatuvuga ati iyo nama yiwe ya nyuma twebwe ntayo tuzi, ntayo twabonye ko yaramaze gutanga icegeranyo ca nyuma no kuvuga akazi kibikari karangiye. Kubwacu ibiganiro byarangiye, twarabwiye abakuru b'ibihugu yuko icegeranyo c'umuce wa gatanu bagiye muri iyo biganiro leta y'u Burundi n'abanyamigambi ngaha mu Burundi atanumwe yitavye. Icyo gice ivyo yashikije raporo ni raporo y'abagwanya leta cane cane barafatanije hamwe nawe. Twebwe rero uno munsi iyo raporo abwiye yuko uwo muci wa gatanu utaraba, ndetse twamusabye ko abandanya kugira ngo umuci wa gatanu twitabe hamavuga yuko we yarangije akazi kiwe. Yarangije akazi kiwe ni igikorwa c'abakuru b'ibihugu, tuzorabira hamwe tukaraba ingene duha intumbero yindi, kuko twe twamuha intumbero akavuga ko arangije. Twebwe rero tuzokwicara nk'abakuru b'ibihugu turabe ingene tumuha iyindi ntumbero, duha uwundi iyindi ntumbero.
Mukurindiri wa wundi aganira n'ijwi rya Amerika bwana Sindimwo yanagarutse ku kibazo c'amatora y'umwaka uza.
Twebwe twifuza amatora meza ateguwe neza, kandi nashaka kubamenyesha ku bwacu yuko amatora y'2022 azoba amatora ya mbere ateguwe neza cyane gusumba ayandi atamusunikana na cyane cyane kuko umwe baravuga ngo ari ikirimo cha kane atazoba yitojeje kuko azoba ari umuhuza azoba ari we aramuswa ibyo byose twe tukava tuti amatora n'amatora azogenda neza cyane naho azoba afise umukandida mu mugambwe wiwe mugabo azoba ari Sebarundi azoba ashaka kuraga abarundi umutware mushasha mbere n'imico mishasha igiye guhinduka aho watsinze watsinzwe bose basangizwa amabanga y'igihugu kuko mubwizwa shingiro mishasha riraha uburenganzira umukuru w'igihugu azoba yatowe kugena yiravye ingene igihugu cy'u Burundi gitunganije
ariko yemeza ko abahinga mva makungu badakenewe na gato
mu Burundi nta bintu by'ubuhinga byinshi abarundi baramaze kumenyera amatora kuko abarundi Burundi ni igihugu kimaze kuja amatora kenshi kera baro babisha ngo ugiye mu kazi k'amatora ngo barakubona ibyo wanditse cyangwa ibyo watoye abarundi baramaze kubona ko atari byo mu Burundi nyene harimo abahinga yumvuga ati abarorerezi turabifuza kugira ngo amatora azo kuko amatora azotangaza benshi kuko twese turayiteguriye neza kugira ngo abarundi Burundi busubize agateka igihugu cyabo nicyo cyonyene gihagije tugacuba cyane ane yuko twebwe turi ku butegetsi imigambo iri ku butegetsi yuko yokoroheza imigambo yose iri kirarondera abanywanyi kuko abanywanyi ubakura aho bari
icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu amagara y'abanyepolitike bahunze gutahuka kugira ngo bitegurire amatora y'ibihumbi 2020 asigura ko atamuntu yoronka abanywanyi atabegereye canke ngo yubake igihugu ciwe ari hanze yaco eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Hello Jolika neza rakenuye dutandukira igisata c'impunzi ubunaho twerekeza muri Uganda hishami rya ONU gitaho impunzi ku isi co kimwe n'ikigo ca leta cico gihugu gishinzwe impunzi bahimiriza impunzi ziba mu bisagara kutwegera makambi kugira ngo bashobore kuronswa imfashanyo HCR Uganda ivuga ko abaza kwa mu bisagara baba biteze kuronka imfashanyo ariko atari byo kuko babanza kwihutira gufasha bari mu makambi mugenzi wacu Kampala Ignatius Bahizi hadufite ibindi kwino nkuru
Kenshi impunzi zituye mu miji itandukanye zinubira ubutabona imfashanyo na serivisi zose zigenerwa impunzi. Itegeko ry'igihugu rigenga impunzi ryemerera impunzi gutura aho zishaka hose mu gihugu ariko ishaka ubufasha bwose bugenerwa impunzi akabisabwa gutura mu nkambi. Ukurikije HCR, impunzi nyinshi zija gutura mu miji kandi zitishoboye zibiterwa n'ubutamenya no kwibwira ko mu mugi no kwibwira ko mu mugi byoroshe gufashwa kubera yuko ziba ziri hafi n'ibiro bizishinzwe. Joel Butro no hagarariye HCR muri Uganda.
Many people come to Kampala not necessarily
Ati abantu benshi baza Kampala atari uko bakurikiye serivisi zihariye nk'ubuvuzi cyangwa n'ibindi biba mu mijyi ahubwo ari uko baba bibwira yuko mu mujyi babyoroshye kubona igihugu cya gatatu cyo bajanwamo hanze. Bibwira ko iyo baje hafi ibiro by'imiryango itabara impunzi bashobora kuyotsa igitutu bityo bikaborohereza kubona vuba serivisi yo kujya mu Burayi cyangwa muri Amerika. Ariko ntabwo ariko bimeze kandi ntigishoboka. Rero iyo bitabaye nk'uko babitekerezaga bakababara cyane.
And of course it leaves many people very disappointed and disgruntled.
Nyamara ariko bitandukanye n'iby'umukuru HCR avuga zimwe mu mpunzi zivuga yuko zifite izindi mpamvu zituma ziza gutura mu mijyi cyane cyane zirebana n'umutekano.
Ibyo ntibituma dushobora kuvanga ngo tuje mu makambi kuko icana tumye tutashobora kuja mu makambi kirahari kandi kinakomeye. Sukuvuga ko ngaho kuza ngaha muntu uzeye mu gisagara mu muji wa ntuze wa Kampala. Sukuvuga ko tuba dushaka kubona ya matara, sukuvuga ko tuba dushaka kubona imiduga. Burya tuza ngaha kumvuza umutekano. Nkuko mu nkambi ivyatume tuvi Burundi kandi ni Burundi bakaba badusanga ino kutugira kuturondera. Mu nkambi biroroshye cyane kudutora kandi bitagoranye. Ariko ngaha mu gisagara cha Bujumbura bamicaye Kampala muri antunga Bujumbura nuko ndahakumbuye. Aha biragoye ingene ushaka gufata umuntu ubwo nyine ngo umwice ntihabure ugutabara urashaka gukoma induru umugenza we ngaha agaca gutabara jewe nka jewe notuma nicwa n'inzara ako nsoba kuza kwicwa n'icumu canke n'umupanga mu nkambi ntibyanyuze je se ntibishobora gutuma impunzi ziva ngaha ngo zice mu nkambi kuko ntitubwiye kurondera ibyo kujya gusa tureka kujayo kubera imva z'umutekano
kuri uyu musore wati yahisemo kuba mu mujyi kuko yabonye yuko atabona amahirwe yo gukomeza n'amashuri yisumbuye ari mu nkambi.
Abadubwiye ngo ama service yo kwiga ngo ari mu makambi. Mu makambi nabagije mu makambi se twaje turangiza za secondaire dufite ama diplome. Dufite ama diplome atumira kuja kuri za kaminuza. Nabagije hariyo kaminuza se amuse kuri kaminuza muzaturihira. Batubwiye nta kintu na kimwe dushobora kuzobarihira. Nimba ari basari cyangwa se bavuga ngo dufise uburenganzira umwe n'abagande ubwo ntitwari dukwiye gufatwa kimwe n'abagande twe ntituri abagande nyimba ari amafaranga yo turihiwe yutworihiwe yava muri UN mu gihe umugande nyimba ari urihigwa rihigwa na leta kuri kaminuza imakirinda hazi na manda habona na manda haki mvise minerevale nagenda nkiga nanje
ibyari byose ariko uhurikije leta hamwe na HCR amahirwe menshi yo guteza imbere impunzi aba mu makambi kubera yuko ari imishinga n'ibikorwa remezo mu buzima bw'impunzi byose bikorerwa ndetse n'abashaka gukomeza n'amashuri yisumbuyeho ko bitangirira mu makambi. Uganda ifite inkambi z'impunzi zirenga muri 10 cyane cyane mu majyaruguru n'uburengerazuba bw'igihugu kandi akaba icyumbikiye impunzi zisaga miliyoni ukurikije ibarura riherutse gukorwa. Izi mpunzi akaba zituruka mu bihugu bitandukanye bya Afrika hamwe no hanze y'umugabane kandi akaba zituye mu mujyi wa Kampala wonyine zikabakaba 60,000. Icyakora n'izituye mu mijyi hari ubufasha buto buto zibona nk'izifite uburwayi bukomeye zikabona ubuvuzi hamwe n'izindi serivisi nko guhumurizwa, kwigishwa indimi hamwe n'imyuga itandukanye ariko ntabwo zihabwa ibyo kurya. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Kya gucaha abanyedini n'abarongo ya masenge no munsi mugenzi wacu Diane Ndonse yadutumiriye abatumire biwe kugira ngo bagaruke ku ruhara rwabo mu ndero y'urwaruka tumuhikaze atubwira bari kumwe hamaduge kwijambo.
Pasteur Agnes Ndiramiye murongoye isenge Philadelphia Wide Gospel Church yo mu gihugu cy'u Burundi turabaramukije.
Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo.
Yego, twakire namwebwe banyankubusa Donatien, umuyobozi w'ishure gegukira umuryango w'abayisilamu mu Burundi ryo ngaha mu Buyenzi mu gisagara cha Bujumbura turabaramukije.
Amahoro y'Imana abane namwe.
Namwebwe Jacques Shimirimana murongoye ishirahamwe gitaye neza y'ugwaruka FENADEB mufunyapfunyo turabaramukije namwebwe.
Turabaramukije cyane.
Ego turaramukije namwebwe mwese mutwumviriza ku kicu cya Amerika tunababwira ko tuza kuganira ku bijanye n'interano y'amasengero n'amadini mu gushigikira indero y'ugwaruka. Pasteur Agnes Ndiramiye nk'umwe mu barongoye amasengero mushigikira gute iyo ndero y'ugwaruka?
Turabashimiye ko mwatwiyumvire mukatwizera ko hari ico twashobora kubwira abantu ingene dukora n'ingene dushyigikira indero y'ugwaruka. Twebwe intumbero yacu nk'abakozi b'Imana tuzi neza yuko Imana mu bushobozi bwayo bwinshi mu kurema abantu aho yavuga ngo reka tureme mu itanguriro rimwe 27 kavuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu asa natwe mu butatu. Imana yaciye igira umugambi wo kurema umuntu wese kandi mureme ifite intumbero yo kumuha kazoza keza. Rero iyo tugira ubuntu tukabona abana bakuze canke bakiri bato harabarerwa mu nzu y'Imana ari bato bibazanwa n'abavyeyi babo n'abandi baza bakuze twebwe intumbero dufise no kuvuga ngo tubarere bahinduke.
Ego mubarera gute mu ncamake?
Mu ncamake kubarera rero guhinduka no gukura umwana mu ndero yarasanganywe. Kenshi abana bavukira mu miryango itazi Imana cyangwa itababwira iby'Imana.
Twovuga yuko baza bavuye mu mase mu miryango
bava mu ibarabara. Hano bava mu ibarabara. Hari abana dusanga ari impfubyi murazi mu gihugu cacu murazi ibintu byinshi byabaye. Hari ha usanga abana baragize ingorane. Turera abana bafite ibikomere bitandukanye. Turera abana barezwe mu miryango badafashwe neza cyangwa imiryango itababwira iby'Imana. Tukarera abana bahuye n'ibikomere bo kuba mu ibarabara. Iyo baje mu nzu y'Imana rero tubabwira ko Imana ishobora byose. Imana ariyo yabaremye bakunda. Kandi tukatangura kubatoza indero yo kubabwira ijambo ry'Imana no gusenga.
Ego banyankubusa Donatien musanzwe muhurikiye mu ishyirahamwe ry'abafasha gutanga inyigisho mu idini rya Islam kandi mukaba muri no mu gisata kijejwe indero, mwebwe namwe mu idini rya Islam mufasha gute ubwo gwaruka kugira ngo rushobore gushika kuri kazoza keza biciye mu kuronka iyo ndero?
Murakoze cyane. Nkuko n'abarundi bayamaze bati indero iva hasi, twebwe ni idini ry'iwacu ry'abayisilamu indero y'ugwaruka turayitaho kuva bakiri bato. Umwana ashaka muri ko muraraba naho abayisilamu basanzwe batuye muzosanga nk'abana babigeme bagenda bikwije. Icyo ni kimwe mu bintu vyerekana yuko indero y'ugwaruka ibiriko irashigikirwa cyane mu muryango w'abayisilamu. Nkuko mwabivuze dusanzwe duhurikiye no mu ishyirahamwe ry'abamenyeshamana abo twita abayimamu baharanira n'iterambere kuri bose. naho nyene ico gikorwa twaragishize imbere kugira ngo turabe yuko twogarukira cyane indero y'ugwaruka na cyane cyane mu guhimiriza ugwaruka kugira ngo bahindure inyifato kandi bongere bijukire kugenda kwishure ivyo nivyo tushimikira ko cyane murakoze.
Ego Jacques shimira imana mwitaho iyo ineza y'ugwaruka ugwaruka iyo ndero ivugwa cyane biravugwa yuko hari indero y'abana harabavuga ati igenda itituka niko namwe mubibona nkabitaho ugo gwaruka
niko biri ariko kandi nkuko abahejeje kuvuga babishikirije ama dini amashengero canke abari mu dini rya Islam bafise uruhara rukomeye cyane mu kugira ngo iyo ndero igende itituka bayishire ku murongo bayisubize ku murongo. Aha umuntu yashobora nk'ukwibutsa kumbure yuko hari ubucuti budasanzwe hagati y'ivyinyigisho n'amadini. Amadini arakenera inyigisho kugira ngo nayo ubwayo akomere uko kugira ngo bagire abanywanyi bemera ukwemera kwabo nuko barabigishije. Hanyuma n'abaja muri izo nyigisho nabo barakeneye amadini. Ni kimwe pastori yavuga yuko hari abantu baba bafise ibikomere baba bararushe baba bakeneye abakozi b'Imana kugira ngo babaremeshe. Nico gituma izo mpande zibiri zose zikeneraniye. Twebwe rero nk'abari mu gisata cyo guharanira gateka k'abana uko murazi uko abana bari mu gwaruka turakenguruka cyane uruhara amadini agira mu gukomeza indero y'ugwaruka. Naho haba hariho bamwe mu barongozi b'amadini usanga batavyifatamo neza kuko hajya kugira umuntu atange indero nuko nawe aba yarayironse aba yifise. Hariho rero abavyifatamo kutari kugasanga ahubwo bari no mu batuma abo bana batakaza ya ndero tuba twifuze ko baronka.
Iyo nyifato ibitabereye ni nkimeze gute?
Uburorero ni bwinshi. Hariho nk'aho usanga nka bamwe mu barongozi b'amadini bari muri bamwe twama twiruka inyuma bamwe bahumbisha abana. Kandi iyo ivyo bikozwe n'umuntu umurongozi w'ushengero umwana aba yagiye afise igikomere kumbura ahunze abandi benshi bamukomerekeje akaca asanga aho ahungiye naho ahungiye imvura mu muvo ahungiye agiye kwitwara kumbure ku sato yakomowe n'inzoka akagira ibikomere bisumbirije bigatuma yanka baba bakozi b'Imana akumva ko atanu namwe guhungira afise. Ivyo rero birashika kenshi cyane ku bantu babigeme bashurashuzwa n'abarongozi b'amashengero birashika mu bana barenganywa ugasanga umurenganije n'uwarajejwe guhanura abandi barenganije abana. Ivyo biraba ku bana b'impfuvyi cyane birashika barongozi b'amadini baba basanzwe ari n'abarongozi b'amashure ugasanga kakayigo kagatima tare kakantu kugu kukwanka umuntu muhoye icari nuko yavutse no muribo karimo ugasanga umwana agendana ibikomere yatewe n'umurongozi w'idini kubera kumbure atamukunze ingene ameze ingene yavutse aho yavukiye umuryango yavukiyemo ubwoko yavukiyemo canke idini yo basengeramo nk'iyo ari nk'ishure ry'abaprotestante hakaza kwiga umwana w'umumiziruma canke ishure ry'abamiziruma hakiga umwana atari muri iryo dini ryabo ukabona yuko hari abarongozi b'amadini batavyifatamo neza bagatoteza abana bakabahohotera.
Ego mwebwe muri mu masengero no mu madini mwavuze ko muhari ugufasha ugo gwaruka mbega neza na neza murufasha gute ga donation nka mwebwe musanzwe muri mu ntuze mu mashure murushigikira gute kugira ngo ibyo bikomere nk'ivyo ye Jacques ari karavuga kugira ngo nibazane bikomere ngo bongere bareke kuvugwa.
Murakoze cyane. Twe iyo turi ku mashure dutsimbataza ijya ndero baba bakwi hariya kuziko ku bijanye n'ibikomere naho nkuko bavuze mu bintu bijanye n'inyigisho ntibikunda gushika kuko iyo turi ku mashure urya abana bose baba bangana kandi tubafata yuko bavukana kuko ikintu gikuru kiba kihari no kubaha ubumenyi. Twe rero ntituvangura yuko ngo urya mwana yavuye mu idini riniri canke ishengero riri abana bose barangana tubigisha kumwe hanyuma bakamenya kumwe nta burenganyo.
Yego yavuze ko atari hose inko ku mashure mushira imbere cyane ubumenyi kuruta iyo mibereho nico mushatse kuvuga.
Simvuze yuko hari kintu twaba dusuzugura bukebuke muri ivyo bibiri byose bigenda bisa nibingana. Kuko umunyeshuri murazi yuko adafise indero no kwiga ntiyiga. Nico gituma rero iyo ndero iva kuziko yigishijwe n'umuyimamu canke umumenyesha mana uwari we wese niyo tuba tugomba yuko dushitse hajya ishure ategerezwa gutsimbataza hanyuma akaboneraho rero no kwiga afise indero hanyuma akamenya.
Past mwavuze ko mugerageza kubakuramo ingeso yo muhira indero yo muhira mbega ibintu byo mu mihana ibyo baba barakuranye biba bitaberemwe byo mwisengera muvuga muti duca dukosora biba ari nk'ibi.
Yego murakoze jewe nka jewe ndashobora kubivuga ko no bamfise akarurero kuva mu 2000 niho nakijijwe hama mu 2000 niho nakijijwe hama nkijijwe jewe ndibuka neza cyane ijwi ry'Imana ico ryampamagariye. Imana yari impamagariye kumbwira iti ndashaka ukijijwe hari ntambara kandi ndashaka umbera umuvyeyi w'abana kandi ntumuvyeyi w'abana bavyaye mu nda gusa ubu muvyeyi w'abana bose nzogwa ukanderera sinabyumva sinabibona mugabo mu nyuma ntangura gusenga ansengera abo bana ansenga ngo bakizwe abiwanje barabafasha. Je mu bisanzwe bifite nk'abantu munani mugabo Imana impintumbere irambwira iti cogera nifite bane ikirambwira iti nzoguha n'abandi kandi uzobarerane n'abawe. Jewe akarero noshaka gutanga iyo dushaka guhindura abana baba bari mu ibarabara canke abana baba bari mu ngo barushe ni ukuvuga ngo abana bagira traumatisme zitandukanye. Umwana yavutse akabimfubyi akarerwa mu miryango cyangwa akaja mu ibarabara abafite ibikomere byo vuga ati nigeze ndonka abavyeyi. Hanyuma hari abandi bana bagira ibikomere byo kubyarwa n'ababyeyi ingo zabo zasambutse ingo zitubaha Imana. Abo bana bakurira mu ngo za iwabo mu ntambara bakurira mu burere butari bwo babona se na nyina bataha bagwana babona se na nyina batumvikana babona ukumbure hari abana bakuru bakagira ababyeyi bamwe bafise ingeso mbi murabizi. Ibyo byose rero umwana wamara kumubona wamwiyegereza nica gituma dukunda kuba turi ku mashengero dukora imirimo. Je ni Imana yankuriye mu kazi irambwira ngo ni nkora akazi kumuhamagaro nkama ku ishengero cyarangoye gose kugira numve guheba akazi nanje bisa abana ariko Imana imbwira iti nshaka kunderera abana ubarere kuryo urera imfura yawe ushika kumuherereza. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kurera umwana wese umuha umwanya wo kumuganiriza umwana wese ntagira igikomere gisa n'icuwundi nk'igikomere cy'umwana yitwa ko afite ababyeyi ugasanga agize umugenzi uwo umwana atagize ababyeyi ugasanga umwe akavuga ati njanye nanje ntaba njanye nawe utababona jeho nitwa ko ndabafise ariko papa ntacha mfashije papa n'umugwanyi mama n'umugwanyi mama ntaba mu rugo donc hari abadamu bagira ingorane urugo ruriko rurabagora bakumva guti burake kubana canke bagatabana ntibabakurikirane. Ibyo rero abana bagira ibikomere kurusha babandi biyakiriye ko ari impfuvye. Jewe rero kubahindura kwabo ndabaha umwanya niriwe ku ishengero baba bazi iminsi nirwa ku ishengero nkabagira counseling tukaganira umwana wese nkamubwira yuko tugizaga afate ndekipera umutima wiwe nkamukunda nk'ubona byaye kubera ko ndazi igise. Umwana wese ndamufata cyo kimwe hari umwana caja mu biya yurabwenge kubera umubabaro kuko aziko ase wiwe nawe bamubabaje hari wundi acaja mu bushorashuzi kubera abo nibindi nawe abiwabo bakora. Ababyeyi barashaka kwicara mu nzu bagahazana umubyeyi akavuga ati umwana si uwanje uyu mwana sije namubyaye. Iyo umwana ariko arabyumva gutyo akumva ko atazi ingene yavutse canke se yamwanse ivyo mu buzima nivyo bibi cyane. Twegerera abana kubabwira ko Imana ari bakunda tubahindura tubabwira ngo ntacho bitwaye papa wawe kukubyara cyangwa mama wawe kukubyara wari umugambi w'Imana kugira uvuke. Igikuru ni ukubwiza wewe kuba umuntu muzima kandi uzogira iterambere ukazogira kazoza keza. Umwana aca atangura kumva yuko akunze Imana bwa mbere kurusha abo babyeyi bashobora kumuhemukira sava agaca bandanya ubuzima nuko twe tubahindura.
Ego kubwo umwanya tuzobigaruka ko Jacques Shimirimana twibutse ko murongoye urunani rw'amashira hamwe aharanira agateka k'abana FENADEB turabakengurukiye ku nterano yanyu.
Ndabakengurukiye cyane mwakoze.
Ego Pasteur Agnes Ndiramiye murongo y'isengero Philadelphia White Gospel Church iyo mu gihugu cy'u Burundi turabakengurukiye namwebwe
murakoze cyane imani bahezagire
namwebwe banyankubusa Donatia twibutse ko umuyobozi w'ishure gyegukira umuryango w'abayisilamu mu Burundi cyo mu Buyenzi namwebwe turabashimi
murakoze cyane mugandi n'umuvugizi w'urunani rw'abayimamu mu Burundi
ego dushimire namwebwe mwese mwari muduteze amatwi ku ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga ku ntererano y'amasengero n'amadini mu gushigikira indero y'urwaruka Diane Ndonse na indakiremesheje tukazasubira nk'ikigi
Diane Ndonse nawe tugushe kengurukire ico kime n'abatumire mwari muri kumwe hundi yakoze ni Facile Gebe uyegeranije amajwi hamwe na engineer Rodius yadufaje mu hinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe n'abategura inongera ndabashikiriza iwanyu mu ntara y'uno munsi ndabahisango yejo nkaho twahereye n'Imana yatugirira ibuntu ikongereka dutiza amagara mukurindira mubandanye kuryoherwa na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye